Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Miliyoni zacu timwe si turi kumwe. Uyu munsi ni kwa Mungu itariki 8 y'ukwezi kwa 4 umwaka 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga giteramijwe na Frederic Undikije. Mundwi iheze urwaruka rw'u Burundi rugera ku 150 ruvuye mu ntara zitandukanye z'igihugu watumiwe mu ihuriro kaminuza ryamaze iminsi ibiri ribera mu gisagara cya Gitega. Iryo huriro ryari rifise intumbero yo kurwigisha imigambi yo kwiteza imbere hamwe no gukunda igihugu nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe urwaruka n'ihino. Iryo huriro ni ihuriro rigize gatatu kuva umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza natangaje mu mwaka wa 2016 ku ikoraniro nk'iryo ry'urwaruka rizohora ritunganywa kira mwaka. Iryo koraniro kaminuza ryuguruwe icese na Perezida Pierre Nkurunziza. Mu kiganiro cyacu muri sanga cyo munsi twatumiye bamwe mu rwaruka bagize uruhara mu ryo koraniro kugira ngo baducire ku mayange y'ubumenyi mu kwiteza imbere no mu gukunda igihugu rwahakuye. Mu kanya tuba turi kumwe na Vianney Ndikuriho turacyamurondera telefone yiwe ntiraboneka aramaze kuboneka akaba rero Vianney Ndikuriho ari muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro. Mwiriwe neza Ndikuriho Vianney?
Ngiriwe neza murakomeye?
Yego murakomeye namwe?
Yego namahoro namahoro.
Yego turi kumwe kandi na Jadot Akimana ari mu ntara ya Kayanza. Mwiriwe neza Jadot Akimana? Murakomeye namwe?
Yego
turashimye. Yego twatumiye kandi na Eric Segimana arongoye ikoraniro ry'urwaruka rwo mu ntara ya Afrika AJAP Africaine nawe nyene yigeze kugira uruhara mu ikoraniro kaminuza ry'urwaruka ryabaye mbere. Mwiriwe neza Eric Segimana?
Mwiriwe neza.
Murakomeye?
Yego turakomeye namwe? Yego murakomeye?
Yego turaho. Reka dutangurire rero kuri mwebwe mwigeme mu faso ni Jadot Akimana mutubwire akarusho mwakuye muri iryo koraniro.
Akarusho twakuye muri iryo koraniro,
urashaka kuvuga cyane, igira telefone uvuge cyane.
Akarusho nakuye muri iryo koraniro aho batwigishije gukunda igihugu cyane, batwigisha karanga k'igihugu, izaranze Burundi n'ibyo bari mwiza.
Hari ikintu mwahakuye mutari muzi imbere yuko muja muri iryo koraniro?
Imbere ikintu nahakuye imbere yuko noja mu ikoraniro ari ni batwigishije ukuntu basokuru barwaniye igihugu, ivyo navyo ntaho nari narashoboye kuronka mu bikuru. Kandi ngerageje kuraba urabona hari ukuntu abasoda b'u Burundi n'abasoda baragwana cyane ahantu bagiye kugarukana amahoro n'abasoda bemegwa cyane.
Egume mwoba mufise umugambi wo gusangira inyigisho mwakuye n'undi gwaruka mwaserukiye mu ntara ya Kayanza? Jadot, muratwumva? Numva telefone ya Jadot itangwa kugira ibibazo, ariko nkuko twabivuze turi kumwe n'abandi, turi kumwe na Ndikuriho Vianney. Ndikuriho, mubandanirize ko twari tugeze ugaruka rw'u Burundi rwose ntibashoboye kuja muri iryo koraniro, mwaserukiye ugaruka mu ntara muri mwo, murafite umugambi gusangira ibyo mwahakuye n'undi gwaruka?
Yego cyane, turayifise imigambi, turayifise nkuko twagiye duserukira abandi muri iryo koraniro. Twarakuye ibintu bitari bike, twarize inyigisho zo gukunda igihugu, baratubwira kahise tw'u Burundi ubwo ni basokuru barwanira igihugu, ariko ntaraje muri iryo koraniro ahanini ntabyo narinze. Rero turafise umugambi yuko tuzokoranya abandi ba Burundi gwaruka rwo muri komine mu ntara kugira ngo dusangire icyo kiganiro natwe twashoboye kuroswa na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu.
Ku vyerekeye imigambi yo kwiteza imbere, ikintu mwahakuye gihambaye n'ikimwe tubwire?
Yego twararonkeye inyigisho zo kwiteza imbere kuko hari abahinga bari batumiye baratwigisha kugene twoshinga ivyerekeye amakoperative kugira ngo dushobore gukorera hamwe n'abandi hanyuma dushobore kwiteza imbere.
Mwishia na he Eric Nsengimana mwaragize uruhara mu ikoraniro ryabaye imbere eka mufite n'uruhara ruhambaye cyane rwose gukuba mu kenshi na kenshi mukoranya ugaruka wo mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika ikintu mwotubwira gihambaye cyane rwose mu bikorwa nk'ivyo by'ikoraniro ry'ugaruka mu Burundi ni hibi
murakoze cyane ikintu gihambaye tumaze kubona mu ikoraniro nk'ayo umukuru w'igihugu akoresha nk'umaze kuyajamwo ikintu cya mbere nuko ugaruka bamenyana ruvuye mu mihingo itandukanye y'u Burundi hanyuma baraha akanya ugaruka rumaze kugira icyo rukora cyangwa rufise icyo nokwita amatara bakagira bagashikiriza ibyumviro byabo bakabyerekana bigatuma biha ingufu urundi gwaruka rwiyumvira ko ataco rushoboye guyumvira ataco ko ataco goshika ko ataco gokora bigatuma bibahe icizere ko nabo nyene batoshika abandi bageze hanyuma akandi kamaro nabonye kandi muri bino bikorwa umukuru w'igihugu atunganya nuko ari inyigisho no mvuga extraordinaire zigeze zibaho kubuntu atubwira histoire y'igihugu cyacu c'u Burundi tukamenya ibyaranze igihugu c'u Burundi ama akatubwira n'icyo dukwiye gukora nk'ugwaruka kw'abandi bagize isho bakora aho bashikanye Burundi akadutera intege kuba ariko barakora hanyuma tukiga tukamenya kubera ko barigisha hari bari abigisha batandukanye hari inyigisho zitandukanye zo kwiteza imbere na cyane cyane ibijyanye no kwihangira imirimo kugira ngo dushobore gushika ku iterambere rirama ibyo nabyo twagiye tubona birafasha cyane ugwaruka no kubatera intege hanyuma kandi ugwaruka rurasubizwamo intege kubona umukuru w'igihugu ubwiwe ari wahaguruka akigisha akavugana n'ugwaruka ize navyo biratwereka ko dufite umwizero mu byo twa turiko turakora ko hari ababibona kandi ko badushigikiye nk'ugwaruka tutariko turatera dusubira inyuma tukizera ko iyo tuba turiko turaja haba ari heza
iryo koraniro nk'uko byatangajwe rizohora riba rimwe mu mwaka no kubera iki bihambaye ku ikoraniro nk'iryo riba rimwe mu mwaka
ego nibaza ko bivana na agenda y'umukuru w'igihugu murazi ko abafite akazi kenshi atowa umukonferensi urabona ko ari igikorwa gishobora gutwara iminsi itatu indwi yose umuntu ari ruguru ari kumwe n'ugwaruka nicyo gituma nibaza ko bashoboye kugira rimwe mu mwaka hanyuma kandi rimwe mu mwaka no kugira ngo ababa bagize bagiye muri iryo koraniro babe bamaze kugira icyo bashikako kugira hagize abamaze kugira icyo bashikako baze bashobore kwereka abandi akamaro bakuye muri iryo koraniro rero nibaza ko birakwiye kuko hakorana urwaruka rurenga amajana ane muri iryo koraniro harimwo n'abari mu buzi bwa leta no mu bikorera utwabo ugasanga birafashije cyane urwaruka kandi batora biciye ku makomine ugasanga komine zose zaserukiwe z'u Burundi nibaza ko hazogera igihe tukisanga dufite umugabane munini w'ugwaruka uzi kahise ku Burundi ushobora kugira icyo ushikirije no kugira icyo rukoze kugira ngo Burundi bwogorore
ndabona Jadot Akimana yagarutse ku murongo nariko ndakubaza mufaso ni Jadot Akimana nariko ndababaza umugambi mufise kugira ngo musangire n'undi gwaruka rwo mu Kayanza eka ubumenyi mwakuye mu gikoraniro kaminuza mwamuse uyo mugambi
umugambi cyacu ufise dufadikanije n'abajeje intwaro turashobora kutubwira ukuntu twashobora gukoranya n'undi gwaruka ama tukabwigisha tugasabikanya ibyo twakuye mu nigisho ukuntu twokwihangira imirimo tugakunda igihugu ibintu mwenyine
yego namwe Vianne ndi kuri yo ikintu ibibazo nyamukuru mubona mu ntari wanyu byaba bituma urwaruka rutitaho imigambi yo kwiteza imbere no gukunda igihugu n'ibihe mwavuze ko mukanya ndabona umengo telefone ya Vianne nayo nyine ikwiragorana ariko icyo kibazo na n'umushyira ntahe Eric Nsengimana arashaka kucishura mutubwire ibintu abagiye muri iryo koraniro bavuze ko bahakuye ubumenyi bukomeye cyane rwose ibindi bintu bihambaye mubona ugaruka go mu ntazo zitandukanye ruba rutazi ni nkibi
murakoze cyane nkuko musanzwe mubizi cyane cyane ugaruka ku Burundi rwarutse kino gihe ntibazi kahise ku Burundi na cyane cyane ko tudafite kahise kanditse dushobora kugira gufatiraho kugira ngo dushobore kugira kumenya ingene u Burundi bwabaye kugera uno munsi gutinda kuva ku ntwaro ya cami ico umwami wese yakoze nishatuma bikora ni nyene bihangira gukorera hamwe kugira ngo igihugu gitere imbere uyu munsi twese tugeze mu gihugu tusanzwe tugezemwo. Ibyo rero usanga iyo bariko barabitwigisha batubwiye guhera ku mwami wa mbere w'u Burundi usanga bikomeye cyane rwose tukamenya ingene abakoloni baje mu gihugu ingene icyo bakoze icyo baterereye cyiza n'icyo bakoze kibi nuno munsi ati twokwifata gute nk'ugwaruka twokora iki. Izo nabyo biradufasha cyane nk'ugwaruka kumenya nka twebwe turi kazo za gihugu kandi nuno munsi turi igihugu cyacu n'ukoko umuntu amenya igihugu arimwo icyo ajejwe n'icyo yokora. Ibyo nibaza ko bikomeye cyane rwose kuko kenshi na kenshi ku ishure baracisha ko mugabo ntibatubwira ido n'ido ry'ingene bavutse ry'ingene biswe ayo mazina ni kubera iki bayiswe ugasanga ibyo ntitubironkera ko umuco utanga ukwiye ariko iyo dusa akanya uko babituyagira usanga by'ukuri ugaruka ruhakuye akarusho kandi bikanadufasha cyane rwose kumenya igihugu cyacu bigatuma bidusubizwamo intege tukankana n'ubunebwe kugira ngo dukore nk'uko bantare bakoze nk'uko bamwezi bakoze nk'uko bagwa gasore bakoze kugira ngo igihugu cyacu kigume gihagaze neza.
Hari ibibazo bihanze ugaruka cyane cyane muri iki gihe si mu Burundi gusa ni mu bihugu nka byose ibibazo by'akazi eka by'ubushomeri mbega mu makoraniro nk'ayo baraheza bakigisha ugwaruka uburyo bwinshi cyane cyane n'urwamaze kuminuza amashuri eka n'ugwize amashuri y'imyuga barabaha ubundi buhinga bw'ukuntu urwaruka rushobora kwirwana ko rugatangura nk'ibikorwa byo kwiteza imbere kugwiza itunga.
Murakoze cyane kenshi na kenshi nk'ubu barazana urwaruka rumaze kugira ishoro rumaze gushika ko na cyane cyane mu iterambere ugasanga bariko barerekana nyine bakoze bahereka amahera mato makeya bakashobora kwerekana n'abandi bafite ubuhinga butandukanye mu bijyanye no kwiteza imbere. Ibyo kubera umwanya ubusanzwe hari uri limite birateye intego urwaruka narwo rukashobora kuyihangira ingene rwashobora gukora rukigira imigabo no guterwa intege kugira ngo rushobore gukora nk'ibyo abandi bakoze cyangwa bashobore kwiyumvira gusurenga abandi bashoboye gukora. Kubera ko kenshi na kenshi bijyanye no kwigisha entrepreneurship biriho mu mashuri kandi nubwo biri mu mashuri mukuru w'igihugu nawe kenshi aravuga ati urwaruka nyuma y'igihugu cyanyu mukura amaboko mu mpuzu muvavanure n'amarigara mukore nk'uko nawe ko ndabivuga nk'uko abandi bakoze abami ba kera uko bagiye bakora kugira ngo uyu munsi dushobore kwigura igihugu cyacu dushobore gutera imbere twebwe twerekane umutima w'ukundo ingene dukunda igihugu nicyo ibikorwa tuzokora ati nibyo bizokwerekana ko dukunda u Burundi.
Mushikanahe vyane ndi kuri yo ibintu namwe mubona mu ntara ya Mwaro vyoba bituma ugaruka rutitaho imigambi kwiteza imbere ni nkibi. Vyane ndabona telefone ya Vyane isa ni toroshe amatelefone asa n'ariko aragorana ariko nibaza ko ico kibazo ugitora umuti mu kanya reka tukibaze n'umushikanahe Eric Singimana ikintu ingorane nyamukuru ugaruka rugira cyane cyane mu bijanye no kwiteza imbere mu butunzi n'ibihe nk'uko twari tubivuze icyo kibazo cy'ubushomeri twari duheje kuvuga n'ikibazo gihambaye cyane rwose ariko hariho n'izindi ngorane ushobora kubona zoba zibangamye ugaruka mu ntara zitandukanye tuga kwijamo.
Ego murakoze cyane ugwaruka kenshi na kenshi mu bijyanye no kwiteza imbere rubangamirwa no gusanga rutagira imitahe hanyuma mukutagira imitahe kesho usanga bamwe bafise ibyumviro anashaka bashobora kubateza imbere bakabura aho basaba n'ingurane kugira bashobore kubishyira mu ngiro abandi ugasanga baragiye hamwe ariko ntibafise umuntu ashobora kubatera intege kugira ngo bashobore kwavanza kenshi na kenshi rero n'icyo kibazo usanga ikibazo cy'umutahe cyo bakubwira kati twebwe ntitugire umutahe iyo twe dufite umutahe tuba tugeze ngaha rero ikibazo cy'umutahe ni ikibazo gikomeye cyane rwose nicyo gituma no mu ishyirahamwe hajafa turiko turashyira bye kigega kizofasha ugwaruka kuronka umutahe bitagoranye hanyuma ikindi kibazo gikomakomeye no gusanga ugwaruka bivanye n'inge naho bakuriye cyangwa n'igihe bagezemo usanga batiyumvira cyane ukukora bakoresheje ingufu zabo kugira ngo bashobore gushyira ingufu hamwe bashobore gutera imbere usanga umwe wese ashaka kubanya mu igenda ko umwe wese rimba ufite ubwenge cyangwa ufite n'aya mahera makeya usanga ashaka kuyakoresha nagize n'intambamyi ishobora gutuma tudashobora gushyira ku ihangiro ryihuse kubera ko n'abarundi barayamaze ngo ubugirigiri bugira babishe
Ego Eric Nsengimana muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose kugwaruka kibazo cy'ukuronka imitahe mu bihugu bimaze gutera imbere iyo mitahe kenshi na kenshi amabanki arayitanga ariko muri ibyo bihugu biteye imbere kandi n'abatunzi eka abantu bafite amafaranga batunze barashaka guha imitahe nk'urwaruka iyo babonye ufise imigambi myiza kuko nkuko mubizi mu byerekeye utunzi ni nkugo kina kamari urashaka gushyira mu mutaho ugasanga urahombye cyane ukunguka hari ikintu kiko kirakogwa mushya nta Eviane andi kuri yo caba nka programme cyanki imigambi y'abategetsi kumvisha abantu bafise batunze kuboza baraha imitahe nk'urwaruka rubahaye imigambi kwiteza imbere iboneka Jane
murakoze cyane mu bisanzwe baratubiye neza yuko bariko barashinga ibanke izofasha ugwaruka mu migambi yo kwiteza imbere bacha barasaba yuko ugwaruka gozorora gukora utugambi duto duto kugira ngo bashobore gutera imbere bukebuke rero muri ico gihe iyo migambi yiraboneka umuntu azokora ku buryo ashobora gutera imbere atageje amaso kuri leta ngo zoronka akazi kubera ubuye leta ntishobora guha akazi abantu bose bize ariko rero kubera ko twiga kugira ngo turonke ubumenyi icyo gituma ugwaruka nago twiye kuza turiteza imbere izo nyigisho twarazironse baratwigisha ubwo ni umuntu wikwiteza imbere ayegoye banki kumure ni yamara gushingwa izotubirira akamaro keza
tubibutse inshuti mwese ko muri komuna babandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Benoit mwiriwe neza Benoit
cyane ndabumva
mwiriwe neza muri hehe ga Benoit muri hehe
ni Nairobi
Nairobi izina ryanyu gikirundi cyanki
Nairobi muri ni mu mujyi muri centre mu gace kanga aho bita Ngara
Ngara murafite ikibazo murafite cyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku ikoraniro y'ugwaruka ryabaye mu Burundi mu ndwi iheze murafite ikibazo cyumviro
na cyumvi se kigana na gisomye kuri internet
yego
ariko ubundi ikibazo urwaruka rukunze kugira muri twe no binafsi uburyo tudashoboye kwiteza imbere bigaterwa n'uburyo cy'imyifato cyangwa se igihugu kiba cyaradutereranye na cyo ubwacyo kuko nta kazi kariho niyo uba umaze ku mashuri yawe nta kazi kariho icya kabiri niba ufite fondasiyo kugira ngo urakora nawe ngo utangize bizinesi runaka kubera ko nta kazi ko urabona icya kabiri niyo urangije amashuri yawe ujya gushaka akazi bakagusaba experience y'imyaka itanu cyangwa ine none se urangije amashuri tuvuge warangije amashuri muri 2017 ujyanye documentation zawe gushaka akazi bagusabye document kufite experience y'imyaka enye urumva ungabona gusubira inyuma icya kabiri byo kuvuga ngo tuzakorera mu makoperative ndumva gukora mu makoperative nabwo ari igihugu cyakagombye kubigeramo uruhare kuko koperative kugira muzaje kuyandikisha mu gihugu ifatwe nk'aho yabaye koperative muzamumaze gutanga amafaranga arenze kandi mutarabona icyo nacyo ni ikindi kibazo mbona ki gituma abantu bari kuvuga ngo koperative banke iyo kuvuga ngo izaza guteza imbere urubyiruko nabwo ntabwo izajyamo uhabwa amafaranga nta kintu cy'ingwate utanze.
Ibyo ni ibibazo bihambaye cyane rwose. Reka tubaze abagize uruhara muri iryo koraniro niba ibibazo nk'ibyo byo kwiteza imbere barabiciye hirya no hino. Ikibazo muvuze Benoani ni ikibazo gihambaye cyane rwose, ikibazo cya uja gusaba akazi waheje amashuri akagusaba experience ugasanga iyo experience nta ofisi muravuze, n'ikibazo cy'amagushinga amakoperative navyo ko bishobora kuba bise ingorane ko bagusaba ingwati kandi bisaba amafaranga menshi. Mufaso ni Jadot Akimana, izo bibazo mwarabiciye hirya no hino?
Ibyo bibazo twarabigize kandi twarabishikirije kuno naho tujya mu makoperative uca usanga naho nyine bacagusaba ibintu bya garanti ugaca usanga ntabyo dushoboye kugira yuko twotuma turonka basi nka banki itwi yovuga ati ku ruhara rwacu reka twishinge urwaruka tujye turarufasha mu migambi yabo, ariko naba yatwemeye yuko iyo ishoboye kujyaho bagaca badusaba yuko tugaca tujya mu makoperative ngo ariko nabo bazongo badushaka gufasha ariko bashoboye kubona ikintu muriko murakora ngo ntizoge ndababwira ati umugambi utatanguye na byo usanga bigoye cyane kuri twe kwaruka.
Ego mushatahe Nsengimana Eric, iyo muhuye n'undi gwaruka go muri Afrika mu bihugu bitandukanye narwo kenshi na kenshi mu byerekeye kwiteza imbere, ibyo ni bibazo usanga ruhangana navyo benshi mu bo muhura babivuga ko iki inyishu zo bizihe kugira ngo ibyo bibazo byose bibiri bibangamira urwaruka bibe mu nzira.
Murakoze cyane. Kenshi na kenshi urwaruka tubura nabo kandi tukavugana nabo kenshi bose usanga bafite icyo kibazo nyine twama turi ko turavugana. Nicyo gituma mwabonye ko no mu ikoraniro kaminuza ryabereye i Bujumbura gikubwe rwa Afurika rwahisemo kuyigira ihangiro kugira ngo umwe wese atange icyo afite dushobore gukorera umuti iyo ngorane kubera twabonye ari ikibazo ku rwego rwa Afurika. Ariko ku bijyanye n'amakoperative mu Burundi ubu novuga ko basa n'abavyoroheje ubushikiranganji bujejwe iterambere ry'amakomine bwarashoboye gushiraho ico nokwita formulaire y'amakoperative kugira ngo bashobore kuvyorosha ntibigorane cane, hanyuma baca bashiraho itegeko ko amakoperative azoza aremererwa kwa musitanteri. Ubu rero abantu bifuza kugira amakoperative baroroherwa kubera ko barabaha formulaire muri komine mu Burundi hose, hanyuma bakaca buzuza musitanteri agaca basinyira ata mahera menshi barinze gukoresha atarajya amataxi yo kwa musitanteri bakenera. Ariko ikibazo kigaruka ni nyamukuru nyene kubera ko nabundi hageze ko baza gusumisiona nimba atari nk'amakoperative y'uburimyi na mugana nyene bashaka kwisununa kugerogera hejuru keshi uzosanga babasaba garanti utusanga cha kibazo nyine cha garanti bari bafite cha kibazo cy'amafaranga kumye kigaruka usanga koperative imaze igihe atabwo iriko irakora nk'ibyo yategereza gukora. Ariko icyo cyo ku ruhande rwa leta murumva ko yari yagerageje kugira ngo ishobore gufasha abanyagihugu bifuza kuja hamwe mu bijyanye n'amakoperative kugira bashobore gushika ku ntego bifuza badakoresheje amahera menshi nk'uko byahora byahora ubwa mbere barinda kwemererwa n'umushikiranganji.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Elize muri Beneza.
Elize Beneza Frederic
muri Beneza muri hega. Elize
ndi mu Rugombo.
Izina ry'ikirundi ninde?
Ngenda kuri iyo
murafite ikibazo, murafite icyumviro. Turi kumwe n'umufasoni Jadot Akimana, turi kumwe kandi na Ndikuriyo Vianney, tukaba turi kumwe na Sengimana Eric. Turi ko tuvuga ku ikoraniro kaminuza ry'urwaruka ryabaye mu ndwi iheze i Gitega.
Ego nubwo iryo koraniro ntoba ndaririmo ndabona umenga ridafite intererano ikomeye cyane mu kubaka igihugu no mu kubaka imitima y'urwaruka. Ego novuga nko ku rugero urabye nk'ibintu duhitiyemo mu Burundi kuva mu 2014 gushika navuga ubu biriko birahera, niyo ayo makoraniro aza kuba yaratunganyijwe imbere yaho ndibaza neza ibyo bintu ntibyari kubaho, kuko byari kuba bigoye yuko urwaruka rushobora guhendwa rugahendwa n'abantu bitwa yuko badukuriye. Rero muri make twaheze ukutamenya urwaruka rwaheze ukutamenya kuri uno munsi. Rero ariko araba amahuriro nk'ayo nosaba ahubwo ego rimwe mu mwaka nisawa nyenicubahira ariwe abikoresheje, ariko nkabona umenga nko mu ntara hagati mu makomine yuko kirya gihe cyo muci abanyeshuri usanga bari mu biruhuko, hari ibintu biza bitunganya nk'amakadi utava usanga ari imirimo yo kipugwaruka kugira ntirube mu bintu novuga bitari ingirakamaro. Novuga yuko rero muri kirya gihe cyo c'amavakansi yuko hobaho ayandi mahuriro, novuga ati yoza yunganira iryo huriro kaminuza riza riba rimwe mu mwaka kugira n'uguharuka rwa ruguru rutaronka uburyo bwo gushika muri iryo huriro yamukuru nago ruzeraronka kuri ibyo byiza nago rutahure numenya na kahise ku Burundi. Ego hanyuma kukintu novuga cinterano novuga ati akarusho nobona ayo mahuriro yoza aradufasha na novuga n'abategetsi bose baradushikira imbere, nuko nk'ubu bavuga yuko bari hafi igomba gushyiraho ikigega kizaza gifasha uguharuka. Novuga yuko haba banki cyangwa nk'abagwizatunga hamwe bo kwemera kuza barafasha uguharuka mukuru wa simitahe, novuga yuko boraba neza ntibazosaba inyungu bafashe batange izo novuga izo kredi mu kugira bafashe guharuka rwoye kwicara cyangwa rwoye kujya mu bintu bitaruteze imbere, ntibatange izo kredi mu kugira baronke inyungu haba ku mabanki haba no kubagwiza tunga bozo vyemera. Iyo yari intererano yo hanje, hanyuma no kugaruka naho navuga yuko goreka kuzaga kopiya ugaruka guno munsi dufite ngwana yuko dukopiya ibintu tubona ku marezo sosio tukaca dushaka natwe akaba ari byo ko ari byo twobamo kandi hataragera ababikoze bobo boba barakoze cyane kugira babigereko. Ntibaze rero tuje hamwe ugaruka kugira turabe yuko natwe aho dushaka kugira yuko tuzohagera. Murakoze
Elize mutanze icyumviro cyiza cyane rwose cy'ukuntu nkabagwiza tunga cyane nk'amabanki atusaba inyungu. Ikindi kintu gikorwa mu bihugu bimaze gutera imbere nuko nk'umugwiza tunga ahaye umugambi ahaye umutahe nk'umusore cyane inkumi kanaka yamuhaye imigambi irashe ishobora kuvamwo inyungu, nuko kenshi na kenshi acagiramwo ivyo bita nka mu Gifaransa bavuga pa hakagiramwo akantu kameze nk'umutahe vyungutse n'abakunguka bitungutse urumva n'ibindi bintu. Murakoze cyane rwose kuri icyo cimviro, ariko mwavuze n'ikindi cimviro gihambaye cyane rwose cyayo makoraniro cy'uko urwaruka ruhahurira eka rukagira ubumwe akundana. Icyo ni kibazo tutari twashize hamwe ngaha tutari twavuze, ariko reka tubaze umufasonisha Dote Akimana niba iryo koraniro ryaramuhaye akaryo ko gukundana n'urundi rwaruka eka kuyaga bashyira hamwe tuga ku ijambo. Jadot Akimana nibaza ko telefone yiwe yasubiye kugenda, reka dusabe umushyantahe Vianney agire icyo avuze kuri icyo kibazo.
Yego, murakoze cyane. Mu bisanzwe muri iryo koraniro twarahuriye n'abajene batari bake bavuye mu mihenga itandukanye mu gihugu cyose, rero narahashoboye kwabonera abo ntarinzi turahana ibiganiro duhuyaga duhuza twese duhurira ku ijambo rimwe. Mu ncamake rero nararonkeye akarusho kuko kumenyana n'abantu birafise icyo byungura, kumenyana n'abajene ukavuga uti ubu nka jewe mva mu ntara ya Mwaro ndagiye nk'akarorero mu ntara ya Kirundo cyangwa ndagiye nk'akarorero mu Kayanza hehe mu mihinga itandukanye, ndashobora kuvuga nti ahantu ndahazi umujene kanaka kumbure, kubera ko benshi twagiye turahana amanimero do telefone kugira ngo tuzobe turavugana kugira ngo igihanze umujene wo ngaha nawe yumve yuko ari interano yo mufasha kugira ngo agire akabaza hanaha naha ahima nawe arabuvugene bovugana no mujene mugenzi we ati iki kintu twogitorera umutuku nuko 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 rero iryo kwaniro ryarangiriye akamaro cyane gose ku bimwe bidasanzwe murakoze
murakoze mushyana he Nsengimana Eric Elize yatubwiye ko mu makoraniro nk'ayo iyo ayo makoraniro atunganywa imbere mu 2014 ingorane zose cyane cyane ugaruka rwagize canke rwagiyemo zitari kuba zari kuba uko namwe niko mubibona
uko tubibona ni muri iyo ntumbero nyene kuko umuntu amaze kumenya ikibi n'iciza ntashobora kuhita mu bishobora kumutwara ubuzima cyangwa ashobora kubona ko imigambi yiwe ishobora gupfa kubera ko izagiyemo aya makoraniro rero yatanguye unovuga ko ari ingirakamaro kuko arugurura amaso ugaruka rukabona nashaje cyane ku bijyanye na politike bakamenya bati tubwizwa gukurikirana mu politiki uyu ariko atubwira ibi n'ibi 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 turabona ko dushobora kwashika nimba ari byo bashobora gushaka gushika ko bashaka kureklama bakabirondera bakabisaba biciye mu mwumvikano cyangwa biciye mu biganiro ibyo byari gufasha cyane rwose umwumvikano kuko niwo usanga ukomeye cyane rwose ariko ndiyumvira ko ibintu byo gusubira nk'ibyabaye mu mwaka w'2015 inyigisho ziriko ziratangwa ziratomoye ni nyinshi umuntu agaruka guyishi na cyane cyane imboneza ziramaze kumenya uruhara rwazo haba muri imboneza za politike mu gwaruka haba abo muri sosiyete sivile ndetse n'abanyeshuri benshi baramaze kuronka izo nyigisho nibaza ko guhendwa mu gihugu cy'u Burundi ugwaruka rumaze kuba no rumaze kuronka inyigisho zikwiye n'ubu bariko barabandanya bakora muri ico gikorwa nyene cy'ihimirizo
muri kamera bandanya kumeza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Thierry muri weneza
ego mahoro neza Frederic
na mahoro neza murakomeye
ego murakomeye namwe
ego muri hehe
halo
uri hehe
ni Bujumbura mu Burundi
ego me izina gikirundi
izina gikirundi ni Arisaki
duga kwijambo rero ikibazo cy'imvuyo
ariko ndabumva bigoranye cyane
twe turakumva neza cyane gose turakumva n'abakumviriza bari kurakumva neza ushikiriza ikibazo cy'imvuyo
yego Frederic manje kubashimira kubera ko kenshi muri bino bihugu by'iwacu bya Afurika usanga ugwaruka ari bwo bwinshi mu gihugu nk'ibice 60 usanga ari bo benshi mu bihugu rero byinshi byagiye gutera imbere kubera ko ugwaruka bwiyumvisemo ngo nyine yuko rushobora guterera gusohora amaboko rugakora mu migambi y'iterambere aha rero henshi byagiye bishyigikirwa n'amaleta amaleta yabonye ko ugwaruka ari icyo gikoresho nyamukuru gikwiye gukoreshwa atari kugira ngo haje mu njyane za politiki ariko kugira ngo igihugu gitere imbere biciye mu migambi y'iterambere ugwaruka ngo nyine gwikoreye Jacques Duma rero icyo nagomba mpereko cya mbere no gushimira nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu niyumviriye kino kintu hanyuma Frederic uno mugambi ndawumvise nabonye umenga watanguye muri 2016 by'ukuri koko ubyumvirije wabwiriza kuba ufite ikintu amaze guterera nagomba mumbarize abo batumire ko numvise umenga barabiroyemo baravye ko uno mugambi atari mushasha wari umaze igihe uri kurakora hari umwimbu babona umaze gushika ko hari aho babona urwaruka rwo barumaze kwiyungunganya rufatiye ku byo rwagiyero urabona hanyuma nagomba nera kamugwaruka henshi muri bino bihugu byacu bya Afurika iyo habaye imvururu za politike ubugwaruka nigo rukunze gukoreshwa ariko nta na hamwe ugwaruka rwigera rwiyumvira ngo rubaze imigambi y'iterambere abo bantu barufitiye ariko rukitaho nyamukuru kujya gutera kujya kudurumbanya umutekano nzo gituma jewe icyo nagomba kubasaba ubwa mbere babonye ko hari umunyepolitike batumye tutugire iki n'iki babanze bamubaze umugambi w'iterambere bafitiye hanyuma nagomba isabe nyakubaha umukuru w'igihugu cyacu iyi migambi y'iterambere bariko barayitubwira nka twebwe urwaruka turabyumva koko biba ari byiza ariko hari igihe twifuza kubikora tukabura abadushyigikira mu by'uburyo hakabura imfashanyo nagomba rero habeho kino kigega bitari byo mu mpapuro ariko ari ibintu byo mu ngiro hanyuma igindi cyanyuma ngo mvuge iyo ugwaruka rugiye mu bintu nibi by'imigambi y'iterambere n'abarukeneye abantu barukurikirana nagomba numve rero yuko hoba hariho umugwi w'igihugu cyangwa ikindi kintu gihari gikurikirana ugwaruka ruri mu migambi nk'iyi y'iterambere. Hanyuma Frederic ari umuntu yakivuze neza iyo ugwaruka rutanguye imigambi baba bizi yuko rudafise uburyo bwo gushobora kuriha ingurane ruba rusa agomba barugabanirize ingurane muri icyo kigega hamwe turamuka gisinya ugwaruka rutozwe make amase ndasaba leta mu guheraheza iyo ugwaruka rutanguye imigambi y'iterambere muri ibi byo kudandaza dufate nk'akarorero agerageza abapfumu barugabanirize amakori kugira ngo igihugu kiharonkera koyo kugwaruka ngo nyine biteze imbere hanyuma n'igihugu gitere imbere cyose nuko murakoze.
Murakoze Thierry ibyiyumviro byiza ariko reka dutangure ku kibazo wabajije cyane rwose abamaze kuja mu makoraniro nk'ayo niba hariho umwimbu niba hariho akarusho Eric ndazi ko mwingize kuja muri ikoraniro nk'iryo kuva amakoraniro nk'ayatanguye mu 2016 duga ku ijambo.
Murakoze cyane jewe ku bwanje icyo nakuye nuko natewe intege nanjye nkafata iya mbere kugira nshobore kwigisha urwaruka ingene rukwiye kuyigenza ingene rukwiye kuyitaho imigambi yarwo y'iterambere kugira bashobore kushika kuyihangira bo nuvuga ko muze muri cadre na nisanzwe ndimwo ya societe civile nashaje cyane mu gisata cyo rwaruka nari sanu ndabikora ariko ntafise novuga ntafise ubumenyi buhagije ariko maze kuva muri iryo hangiro byaranteye intege cyane rwose birantuma ntashobora gusubira inyuma nk'uko musanzwe mubizi ko amashyirahamwe menshi y'urwaruka dukora turi mu bukene na cyane cyane bukene bw'uburyo usanga ugiye gusaba finansima bayumvira bati uri umujene ntibaguhentuze consideration la credibilité ntibe kirenga ariko ibyo maze kuvamo narabonye ko bavuga bati uya ashobora kugufata ukunda akagufata uku ariko ukabandanya kugira ngo ushobore gushika ku ihangiro ryawe rero nibaza ko uyo ni organization yacu nimba atayizi kuva mu mwaka w'2016 uyu munsi tumaze kwegeranya urwaruka rutari rukeya mu bihugu birenga 48 vya Afrika tukaba tumaze no kugira ihuriro kaminuza amahuriro kaminuza atatu imwe muri Cote d'Ivoire irindi mu Burundi n'irindi twakoreye muri Gambia. Rero ibyo byose ndavuga ko ndabikesha intege natewe muri iyo nama twari dusanzwe turimo kandi n'abandi benshi nabonye abo twari kumwe nka gasapu ryaho ku radio Umuriza FM Gitega nawe narabonye ko nawe nyine byamuteye intege bigatuma yamiliyora cyane kandi biranatuma n'umukuru w'igihugu amenya ibyo bariko barakora aramugendera ubu iradiyo murabona ko ariko yiyumvira ubuntu kugira televiziyo Humuriza FM novuga ko turiko turakora imigambi ikomeye cyane ku gihugu mbere na Afrika bivuye mu kuntu twatewe intege muri intuze muri zinama umukuru w'igihugu asanzwe akoresha.
Igome Thierry kandi yavuze ibindi bibazo bihambaye birimo uburyo kuronswa uburyo yateye akamo gasaba ko uburyo hakaba n'umurwi w'igihugu ngo kurikirana ngo gwaruka ako nakamo nibaza ko kariko karumvirizwa ubu naho turi kumwe kandi na Jacques akari umwe mubagize uruhara mu muri iryo koraniro. Jacques muri neza Jacques nibaza ko telefone yiwe tameze neza nibaza ko tumuronka mukanya reka tugaruke rero kuri namwe Vianney ku byashikirijwe mu nshinga ya Thierry akamaro mubona umwimbo mubona mwakuye muri iryo koraniro n'uyu
ubisanzwe murakoze kumbaza icyo kibazo bisanzwe umwimbo urahari kuko turiko turaraba nk'ubu uye narakuyeyo inyigisho zitari nke kandi naje ntegereza gushyikiriza urundi rwaruka kuko ubu ndiko ndaraba kuva mu 2016 ayo makorani yatanguye gutunganya abajene nk'ubu mu makomine yose haramaze kuba uyu mugwi twagiyemo twebwe baramaze kuba 9 ubu rero duca tujya hamwe tukagerageza tukaraba ugene twokwigisha urundi rwaruka kandi bubu abari baratwitangiye imbere baratanguye kwigisha urundi rwaruka rero uye natwe tuzoca tujyamo kuko twararonkeye akarusho natwe kandi turafise twanamaze gupanga iyo programme ari kuzotangura kwigisha urwaruka ku mazone ku mazone, hanyuma tuzoce tuvuye ku mazone tuje ku commune tubahuze bose, hanyuma kumbure duce dutegura ikoraniro y'intara yose. Rero icyo kintu ni umwimbu ukomeye cyane, kuko turabona neza uriko urigisha ibikorwa by'iterambere muri abo bajene, urabona yuko atangorane nimwe haba kubera ko ubu baramaze gutahura icyati n'ururu, bakavuga bati ibi iyi umuntu reka dukwega tujyana aho ubu nawe reka dukwega tujyana aha. Ubu rero bari kubarakanura kubera kahise karatweretse ibintu bitari bike, ibintu bitameze neza. Nicyo gituma rero izi nyigisho zirafisha akamaro cyane ku bajene, ku buryo ushobora gusanga bonyine bari kubaritunganya akavuga ati uyu muntu natwe umukurikira ntashika, uyu muntu natwe umukurikira ntashika. Rero ibyo bintu twarabikuyemo, natwe rero bibandanye twubaka mu mitima yacu, ikabandanya bidufasha kugira ngo twitegurire kazoza kacu, kuko hariho benshi baza baduhinda bakatujyana hanana bitameze neza. Muri icyo gihe rero izo nyigisho ziratuma turonka ubuhamya bwo kuvuga tuti iki kintu ni cyiza, iki ni kibi, umuntu reka dukwega tujyana, ubundi reka dukwega tujyana. Murakoze.
Yego, turi kuri mwebwe nyene Vianne, hari ikibazo nyene cashikirijwe kivuga ko hakwiye kuba nk'umugwi umurwi w'igihugu ikaboza urakurikirana urwaruka, ikahakaba n'uburyo bwo kugira ngo abaguza tunga canke abanyamitahe amabanki ashore ku kudatangisha inyungu ku mitahe baba batanze. Icyo kibazo muba mwagiciye hirya no hino canke murabona ko hakwiye kuba umurwi w'igihugu wo kurikirana ugaruka cyane cyane?
Yego, murakoze. Mu bisanzwe uwo mugwi warukwiye kubaho ugakurikirana ugaruka, hanyuma muri ayo mashyirahamwe cyangwa abagwiza tunga cyangwa ayo mabanki azoha utugurane ubwo gwaruka, bibaza neza yuko boraba ntibazi barabaka inyungu, kuko nabone ntaho baba bayifise, kuko urumva bari ko barakora bariko bariteza imbere. Rero muri icyo gihe bagiye kubaka inyungu ndende, bagiye kubaka inyungu, uzoca usanga ubwo gwaruka rutariko rurakora neza. Mugabo igikenewe rero iyo banki cyangwa abagwiza tunga barakenewe yuko bofasha ugwaruka, kumbure niyaba ari umugwiza tunga akajyamwo nawe ne kugira ngo ubwo gwaruka ni gwatera imbere, nawe nazo bari karatera imbere, hanyuma uwo mugwi nawo kumbure twosaba leta mubyeyi wacu yuko yo tugeragereza bagashinga umugwi bawushyira mu ntara canke ku rwego rw'igihugu, uwo mugwi bakawushyira kugira ngo uze urakurikirana ugwaruka ibyo uri kurakora. Ibyo bintu byofasha rwose, kuko nk'ubu uye umwaka ni munini ata muntu ariko arakubwira ati ibintu bimeze kunuku nuku, kuko umuntu yoca ugwaruka rwagihemwe rukari uri kora imigambi y'iterambere, hariho uza arababwira ati zogenda uko byogenda uko wasanga ruteye imbere gusuma. Uwo mugwi rero urakenewe.
Ego mi mshana he Eric Nsengimana kuva makoroni yatanguye mu 2016 harugwaruka rw'u Burundi ruri hanze y'ibihugu igihugu eka mu bihugu bitandukanye cyane no mu makambi y'impunzi, ikintu cokorwa kuri rwo gwaruka kugira ngo ugende ugombe ko rwaruka rw'u Burundi kubwanyo co banyiki?
Ego niko nabandi ko ndabivuga ugaruka rusanzwe ruri hanze y'igihugu. Icambere nuko bo kwikubita gashira gataha ko leta yabahaye akanya kugaruka mu gihugu, bomenya ko ari bamwe mu Barundi kandi intera n'intera bazobwirizwa guhunguka, kuko na cyane cyane ko umuntu asanzwe ari hanze nta by'inyenge byinshi agira, abandi bariko bariga bariko barakora imigambi yo kwiteza imbere, nabo bari hariya nk'impunzi murazi ko usanga ifite ibibazo byinshi bitandukanye. Ikintu cya mbere ni uko babanza bagahunguka, hanyuma ikindi nacyo ni uko bikunze batunganya ingendo bakagenda bakatunganya nk'izo nyigisho bakazigisha nabo nyine bakabasangayo, kumbe bamaze kuyiga bakamenya, naho turizera ko nabo nyine boshobora kugira iki boshobora guhunguka bakagaruka bakubaka igihugu cyabo bamaze kumenya, kuko ariho benshi usanga baranahunze kubera ubwoba, abandi bahunze zita mpamvu, ugasanga bamaze kugira bamaze kubwirwa neza bakasigurirwa iby'igihugu, ugasanga baragiye mu za mbere mu kugira bashobore kugira iki bashobore gutahuka bagaruke mu miryango yabo. Hanyuma hari ikibazo mwariko murabaza kijyanye n'umugwi woja ugira ugujeje wo gukurikirana ugwaruka, jesi ndabibona nk'uko kubera ko dusanzwe dusushikiranganje bugwaruka nyina n'imico kama ahubwo nuko bwokora ubwo bushikiranganje bugakora neza buka cyakukize kugira mwite ugwaruka by'ukuri nkuko ari ubushikiranganje bujejwe kuko hakize n'amadiregisi atandukanye hariho ubuyobozi bw'ugwaruka hakaba ubuyobozi bujanye n'inkino imico kama hakaba ubuyobozi butandukanye n'amadiregisi atandukanye rero nicyo gituma ubwo buyobozi bwose bwogira bwoja mu kivi kugira ugwaruka bababone babone ibyo ariko barakora baje kuri tere hanyuma bavumva ibibazo by'ugwaruka rufise bashobore gufasha nyababegereye mu gutora ingorane mu gutorera umuti ingorane rufise ariko uwo mugwi kumwe bariko barashyiraho banke kujyanya hazo batamwana wa mama ngo amahera bashe bayihera basanzwe bayafise uwo mugwi ahubwo wojaho kugira ngo ushobore gukurikirana neza icyo kigega kugira ngo by'ukuri ko cyitwa icy'ugwaruka ntituzosanga ari icy'ugwaruka mugabo gifasha abifise ariko kizuba icy'ugwaruka nyine kijejwe korohereza ugwaruka uwo mugwi w'igihugu woja kugira ngo ushobore gukurikirana icyo kigega nyine kizuba kiriko kiragenda
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika Jacques nawe nyine yagize uruhara muri gikoraniro turamufite ku murongo mwiriwe neza Jacques Jacques matwumva ndabona telefone ya Jacques rero igumigorana reka ariko duhe ijambo ubundi munywanyi radio ijwi rya Amerika sengi yumva Elia mwiriwe neza muri hehe ga sengiyumva
ndi Bujumbura mu Burundi
egera telefone uvuge cyane urafite ikibazo urafite icyumviro
ekome ndafise kibazo kandi ndafise n'icyumviro amakoraniro nka benayo onye ni meza cyane gose ariko nibaza yuko twebwe nta butumire duhora turonka hoba hapangurwa abatumirwa none mu gutumira babikishya hehe ko mbona hari hamaradiyo bamwe bamwe atabyo twumva cyanke biraba bamwe gusa ama ayo makoraniro kuko ahora bamukaba muri ko murabishikiriza abakangahe mu mwaka cyanke mu kwezi kugira ngo tubimenye natwe twisangemwo byo heza bikagenda gute murakoze kukanya mu mpasi
murakoze sengiyuva Elia kuvyerekeye ukuntu iryo koraniro riba rimwe mu mwaka nkuko vyatangajwe ariko ivyo bindi bibazo ni ikindi kibazo baje ni kibazo gihambaye cyane ngo sereka tubaze cyane cyane umushenahe Eric Sengimana sanswe yaramaze kuja muri ayo makoraniro abatumire abasirikire abandi batogwa gute
ego umuko bisanzwe abaserukira abandi batogwa n'abakanteri aba bakoranye n'abajya ba hanozi babura amatari bajijwe inkoni n'ico kama rero bararaba umujene muri mbaro kareri cha yuko anovuga afise kapasite yuko izi azokora maze ashobora kuza akabibwira abandi canke asanzwe aserukira by'ukuri abandi muri iyo ntara kugira ngo bizokorohe ko izo nyigisho zishobora gushika kenshi na kenshi usanga aricyo bafatirako bafatira ku bajene basanzwe bari novuga bari dinamike muri ako karere
Mushenahe Vianney ndi kuri yo sengiyumva Elia arabaje ikibazo cyo kumenya ukuntu abatumirwa muri iyo nama mu ntara iwanyu Mushenahe Vianney igihe bariko baratora abazo kwitabaje koraniro barabimenyesha muri komine hose kugira ngo ugaruka rwose rube ruzi biriko biraba
ego murakoze kumbaza ikibazo mu bisanzwe ubugene batumira ba mustanteri babaza makomine babazi abajene bari mu ikomine ubugene bameze rero mu bisanzwe hariha abajene usanga ari mboneza bahora basanzwe bakora ibikorwa bakigishirwaruka bakabafasha muri ibi nabiriye rero bagaca baratu umuntu two murungika muraka muri ikoraniro kumbure ko yarasanzwe abikora aje kuronka inyigisho hanyuma azugaruke kuziha abandi bagaca bakorana n'aba conseil ba gouverneur yabyijwe inkino n'imico kama hanyuma bagaca baje hamwe bagaca babona bati tworungikaba uko niko bigenda hanyuma igikoraniro naryo riba rimwe mu mwaka niko mu bisanzwe bitegekanijwe yamari bakenshi muri uku kwezi kwa kane nyine nguko niko mu bisanzwe babigira abastantere bakoranye na conseil wa gouverneur murakoze
Vianney mwatubwiye ibintu mwashimye muri gukoranira mbega hari ibintu muri gukoranira umuntu ko bikwiye guhinyanyurwa eka bifise nk'utunenge
bo bisanzwe muri gukoranira nkuko twaje twavuye tubisavye twarasavye kubera ko cyane cyane igikoranira riba rimwe mu mwaka ariko turiko turaraba kahise ku Burundi tukugende kare kubate tukaraba imico n'imigenzo ihari ubuye ugaruka gwishi ntiruzi ivya kahise kandi rubona neza ibiriko biraba mu gihugu rero naye ko ndibaza yuko boza barakoranya ayo makoraniro bakayakoraniriza mu ntara hagatumirwa benshi bashoboka kubera igihugu cyose kigiye gahurira hamwe tusanga mu ikomine hagiye bake bake rero ugacusanga ariko hagiye bikora makoraniro yatunganijwe mu kuntara wacu sanga hitabye abagene benshi bashoboka naye handi ho jeje kwane nari shime kweli
eh murakaze tubibutse ncho timwe se ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya America turafise wundi bonywa ni radio ijwi rya America Ruhinda muri we neza
yero we neza
izina ni Ruhinda
ni do Rwinda
ni Rwinda
ndi mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda
yego me duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
mbere na mbere nabanza nkabasuza kandi nkanabashimira ko mikaze mu kiganiro
murakoze
ndi uko ku rubyiruko rugomba kwiteza imbere ako buriya nanone biba byiza iyo rukoreye hamwe mwata ikiganiro cyiza cy'ukuntu abantu iyo bakoreye hamwe bagira ikintu bageraho
yego
noneho ikindi ni ukubashimira kwa mwa dufashije kuzanira abo batumirwa hari nk'ukuntu umuntu aba afite ukuntu yakora ikintu kikamuteza imbere ariko nanone ntiyumva uburyo ki yabikoramo noneho rero abo batumirwa bacu bakaba badusobanuriye ukuntu umuntu yagenda agera ku ntego ze akini nabaza nabashimira murakoze cyane
murakoze cyane rwose kuba muhamagaye kugira ngo mushime mushenahe Eric Senyumva imigambi muri ko murashikiza imigambi urwaruka aho ruri hose rushima murashaka amamotera urwaruka muri rusange mukona n'urwaruka ruva mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika harakama amamotera urwaruka kubyerekeye izo nyingisho zose ziko zirategwa zirahabwa
ndiyo akamo no seruko aruka nuko bwo kuyunga n'abaserukiraje pe mu bihugu batanzwe barimo abarimo mu Burundi nabo bakiyunga n'abasanzwe bari mu ntara z'u Burundi kugira ngo bashobore gukorera hamwe kubera ko twese twasanga inyigisho zitandukanye kandi nyinshi kugira ngo urwaruka rushobore kuba aho ruri rushobore kugorora maze kutwegera niho bashobora kubona akamaro kenshi cyane n'uwari mu Rwanda turakorerayo niyo bakeneye kumenya araza kubaha inimero zanyu hanyuma ndamuha inimero z'uyoboye u Rwanda kugira ngo bashobore gukorana nabo nabo niho bari bari Kigali kugira ngo dushobore kugira ingufu nkuko yari tuzi ati urwaruka rukoreye hamwe niho tugira ingufu nibyo turiko turashyira hamwe urwaruka kugira ngo ijwi ryacu ryumvikane turiko turashyira hamwe urwaruka kugira ngo ibikorwa by'iterambere dukora dushobore kubisangira ufite icyumviro ashobore kubisangira na mugenzi we n'ubundi rero nafise icyo ashobora guterera kugira ngo Burundi Afurika nayo nyine bogorore nawe nyine ashobore kwiteza imbere ashobora kutwegera kugira ngo dushobore kumuha oriyantasi
iyo nimero ifite mu kanya canke murayimuha mu kanya kari imbere
inimero zanje
inimero y'i Kigali
yego nibaza ko ari guteranya amajana abiri na mirongo itanu na mirongo itanu n'indwi ni sotanefu sisa sotane mire
wari uvuze inimero uwo muha i Kigali userukira ishyirahamwe ryanyu ya JAP i Kigali
yego nayo nyene hamwe batakoye bakiri ku murongo ndashobora kugira ndashobora kuyitanga ku iradi
mu kanya kari imbere ni mama mutazifise ariko ikibazo nababaza mwebwe Eric Sengimana nuko mukorana n'urwaruka rwo muri Afurika turetse kuba mu terakamo urundi rwaruka rwo mu Burundi rutari mu Burundi muri iki gihe hari umugambi mushire imbere mufise kugira ngo mushike n'ubwo gwaruka aho ruri kenshi na kenshi atari mu makambi y'impunzi na handi mushaka gukoresha ama telefone nko mu bihugu byo hanze ariko cyane cyane abari mu bihugu bihana imbibi n'u Burundi murafite umugambi wo kubashikira mukabashira hamwe muri iryo cyira hamwe ryanyu ajap african
ego murakoze cyane mu mugambi turawufite kandi nico twiyemeje gushyira hamwe urwaruka kubera ko turatahura ko urwaruka rusanzwe rufite novuga rusanzwe rufite ibyiyumviro kandi bishobora guteza imbere Afurika. Ntitwifuza ko hariho umujeneri umwe yasigara kugira ngo dushobore kumusiga inyuma ko turafise na ajate diaspora ni ukuvuga si mu Burundi gusa no mu bindi bihugu bindi bitari Afurika mugabo bisanzwe birimo Abanyafurika ubu turiko turatangura gukorerayo kugira ngo nago urwaruka rusanzwe ruri muri ivyo bihugu rushobore kwiyunga natwe rushobore kugira ico ruterereye kugira ngo bubake ibihugu vyacu. Hanyuma ndashobora kugira ko ntangaza nime
ego z'i Kigali
Kigali na ni guteranya ya 250 225 536 201
murakoze Eric tugarutse kuri mwebwe Vianney ikintu mwibaza ko ugaruka go mu ntara ya mwaro rukene cyane gose kugira ngo ugo gwaruka rube akarorero kuri gwaruka eka muvyerekeye ubumwe hagati y'ugo gwaruka abigeme abafasoni abigeme eka imisore kugira haje eka rugire umutima w'ubumwe nikihe eka no kugira ngo gwaruka nyene gwiteze imbere mu byerekeye ubutunzi eka no mu gukunda igihugu ikintu muyibaza ko ugo rwaruka rukeneye muri kigihe nike
cyane ubisanzwe ikintu ca mbere ugwaruka rutegeza kumenya rubanza guzirikana ubwa mbere rugakunda igihugu umaze gukunda igihugu ni kuvuga iki ibintu byose nubwo rufunguruzo navuga rw'iterambere kuko ntuzoshobora kwiteza imbere udakunda igihugu rero mumaze gukunda igihugu izo nyigisho zabonetse mukaja hamwe niho mushobora kwiteza imbere kuko muri ko murako kuko baravuga bati ubugirigiri bugira babiri cyo gituma hategerezwa kuba ugwaruka rukaje hamwe ukiyunga niho ingufu ziba nyinshi n'igikorwa mwateguye gukora kirakoreka kubera ko mwamuri benshi gikorwa kandi kirashoboka nicyo gituma rero ugwaruka bwo mu ntara ya mwaro icya mbere no rutera kamo nuko ubwa mbere twanze tukaje hamwe tukiyumva namwe tutaravye nguyu ngo nuyungwa va mu mugambwe kanaka ngo ntidusangiye ubwoko ibyo byose tubyigije inyuma tubanze tumenye neza yuko turugwaruka rw'intara ya mwaro bwa mbere turugwaruka mu Burundi kandi nitwegwe kazoza kejo tutagiye hamwe ngo twubake igihugu cyacu nta muzungu nta munyamahanga azoza kwitwubakira icyo gituma rero dutegereza twegwe kumva yuko bwa mbere tubategereza kuja hamwe kugira ngo dushobore kwiteza imbere naye handi hoho umwe wese agiye hijya undi akagenda hijya nta na kimwe tuzofa dushitseko ariko turi hamwe twese tukiyumva namwo tukumva yuko igihugu ari cyacu ibikorwa byose tuzoba turiko turakora bizogira ingufu kubera tuzododora hose bazotwakira kuko bazabona yuko turi hamwe kandi dufise umugambi wo gutera imbere. Murakoze
Eric Nsimana ikintu cokorwa cyane cyane inyigisho zotangwa kugwaruka kugira ngo ruvabanure na n'umutima w'ukwankana ruvabanure n'indyane cyane cyane z'amoko canke intara ikintu cyokorwa kugira ngo ugwaruka gumve ko Burundi eka urwaruka rikazoza ku Burundi ruterezwa kuba rwokora kugira ngo ntirucanemwo ikintu cyokorwa n'ikihe inyigisho zotangwa n'izi
ego inyigisho zotangwa ubwa mbere nuko utunganywa nsubiye inyuma gato nuko inyigisho zisanzwe ko ziratangwa rimwe mu mwaka nuko abaguverineri babura abatari b'intara borari nyine babitunganya nk'uko bagiye barabisabwa kugira ngo baze barazironka kenshi mu ntara muri kiriya gisata cyabo ca sosiyete rero cy'inkino n'imico kama hanyuma inyigisho bashyira imbere kugira ngo ugwaruka rushobore kuvavanura n'ingorane z'ubwanko canke se ivyababaye ko kuva kera icya mbere bobandanya bigisha kahise ko Burundi twaza tukamenya iy'Uburundi bwavuye niyo twifuza kuja hanyuma n'inyigisho zijyanye no gutatura amatati hamwe n'inyigisho zo kwiteza imbere gutatura amatati bidaciye mu ngimba byofasha hamwe n'inyigisho zijyanye n'imvugo
ikabaza
communication no violence.
Ndabashimire cyane rwose ku kanya mwagize mu kuzamura ikiganiro, turabashimira nawe muce ntahezi yane kukanya namwe mwateguye kugira ngo muze mu kiganiro. Ndi kuri yo ndabashimiye katurashimiye na Jadot Akimana, naho telefone yagoranye tukatushimiye na Jacques nawe nyine yagize uruhara muri iryo koraniro ariko kubera telefone atashoboye kugira uruhara muri kiganiro. Turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cy'urwaruka cy'uyu munsi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese. Afrique.